Twashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komo twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane nyina hazwe umurwi w'impunzi z'abarundi baserukira abandi bahungiye muri Tanzania bari mu rugendo mu Burundi aho barungitse kwirabira ingene umutekano wifashe nibaheza gutembera igihugu cyose bazisubira mu makambi kubwira abagenzi babo uko babisanze abasigaye mu makambi yamara amakenga y'urwo rugendo ni menshi
twigeze tubimenya nta numwe yagishije inama bagiye kudufata tubwira ko impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka basanze hari umutekano hari amahoro bacye badukubita ubuhiri dutahe dutashe
twazitotezwa twakorewe duhunga nta muntu rero ashobora kuza kudusirukira ngo amurore hariyo amahoro
aba ni bamwe mu barundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania batewe impungenge n'urugendo rwa bagenzi babo mu gihugu cy'u Burundi mu yagezwe hirya nino ku isi naho umushikiranganji n'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yageze muri Afurika muri Cote d'Ivoire president Alassane Ouattara yahaye imbabazi Laurent Gbagbo Denis Diano makuru yose mu Kinshasa umushikiranganje jeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yashitse uno munsi kwa mungu muri Afrika yepfo igihugu cya mbere hatanguriyemo urugendo rwewe rwo ku mugabane wa Afrika ku rutonde rw'ibindi bihugu Blinken azogendera harimo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo kwa mbere vyitezwe ko Blinken havuga ijambo nyamukuru kuri politique Amerika ifitiye ibihugu byo munsi ya Sahara iryo jambo azovugira muri Afrika yepfo rikazoshimikira kandi di kuvyihindagurika ry'ibihe guhanahana ibidandazwa ikibazo cike na gibiribwa n'amagara y'abantu abategetsi bo mushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Blinken n'abategetsi ba Kongo bazorabira hamwe ingene icuka kibi kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda co hava Kongo muribuka ko imaze imisi yagiriza u Rwanda ko rufasha mu rwitwaje ibigwanisho wa M23 u Rwanda yamaragwamirira kure ivyo vyagirije mu Rwanda naho Blinken azogaruka ku vyipfungwa rya Paul Rusesabagina afise uruhusha rwo kuba ku butaka bwa Amerika leta ya Amerika isanga Rusesabagina atavuga umwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda apfunzwe binyuranije n'amategeko urugendo rwa Anthony Blinken muri Afrika ruje rukurikira ugumushikiranganje jeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov nawe aheruka gukorera muri Afrika Lavrov muri urwo rugendo yasiguye ico yise ukuri gukwiye kw'intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine yongera anebagura ibihano ibihugu byo mu burengero byafatiye Uburusiya avuga ko ivyo bihano ari vyo biriko bituma ibiciro vy'igitoro biduga muri Afrika Amerika nayo ivuga ahubwo ko Uburusiya ari bwo bwatumye ivyo biciro biduga kumugabane wa Afrika kandi president wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu umukeba wiwe w'igihe kirekire Laurent Gbagbo Ouattara niwe yitangarije ubwiwe ko yababariye Gbagbo mu ntumbero yo kwiyunga habitegura amatora yo mu 2025 Laurent Gbagbo yabaye president wa Cote d'Ivoire kuva mu 2000 gushika mu 2011 yasubiye mu gihugu ciwe mu mwaka uheze Sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI imaze kumweza ku vyaha vy'intambara yagirizwa ni vyaha ahanini vyakozwe mu matora yo mu 2010 abatavuga rumwe nawe baranse kwemera ivyavuye muri ayo matora bavuga ko atayatsinze niho rero guhava haduka imvururu naho CPI yamwejeje ubutungane bwa Cote d'Ivoire bwari bukimukurukira naho ivyaha vyo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu mu 2019 yari yakatiwe umunyororo w'imyaka 20 kwera ivyo vyaha we yamara abihakana yivuye inyuma president Alassane Ouattara yamubabariye kuri ivyo vyaha vyari bikimwagira agira ati nasinye itegeko ryo kumuha ikigongwe mu ntumbero yo gukomeza ukwiyunga mu kibano. Ikindi president Alassane Ouattara yatangaje nuko yategetse ko ubutunzi bwose bwa Gbagbo burimo amafaranga ma banki yari yarafashe abusubizwa. Ouattara yategetse kandi ko atahabwa ibirarane vy'uburusho abahoze ari abakuru b'ihugu ba Côte d'Ivoire bahabwa Gbagbo kuva acagirizwa ivyaha bitandukanye nta karusho na kamwe kabahoze ari aba president yaragihabwa. Imbabazi Alassane Ouattara haye Laurent Gbagbo zije zikurikira inama idasanzwe yahuje abanyepolitike mu kwezi kw'indwi. Iyo nama yarimwo kandi na Henri Konan Bedi nawe yahoze ari president wa Côte d'Ivoire. Uko ari batatu nibo bagiye barasubisikanya ku ntebe ya president wa Côte d'Ivoire kuva mu 1990. Président wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ntaratomora niba ategekanya kuzokwitoreza indi manda mu matora yo mu 2025. Gusa yavuze ko ari nka hamwe Gbagbo na Bedi bovana karenge muri politiki ya Côte d'Ivoire nawe yoca akavanamwo. Kugenwe Sarah Gbagbo na Bedi ntaco baravuga kijanye na kazoza kabo muri politiki ya Côte d'Ivoire. Ano makuru yose agezweho irya nino ku isi mwejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe mwiriwe nikaze makuru yo kuri no mugoroba ku ijuri rya Amerika nshuti bakunzi bacu. Umurwi impunzi z'abarundi baserukira abandi muri Tanzania urabandanya urugendo rwabo mu Burundi. Abarungitswe barungitswe kugira ngo birabire ingene umutekano wifashe mu Burundi hanyuma bazusubira inyuma kubibwira abagenzi babo gucyo bafata ingingo n'imbabota ukacanke bo baragumye mu buhungiro. Bitegekanije ko bazotembera igihugu cyose. Bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi muri Tanzania bane bagurico gikogwa bakavuga ko categuwe n'igihugu bahunze. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Izo mpunzi ziserukira izindi na barundi 15 binjiriye ku rubibe rw'u Burundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu. 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimo impunzi zirenga gato 77 mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimo abarundi bahunze barenga gato 50,000 bahiswemo n'umugwi Nyabutatu ugizwe no Burundi, Tanzania n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Congereza GoNC aho impunzi zija mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu byifashe hamwe no kwirabira nimba ico zahunze kikihari gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka nk'uko bisigurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Igihe bashika nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru. Yamara umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intoragati mu gihugu Nestori Bimenyimana yabwiye Ijwi rya Amerika kwicatumye yiyumvegwa uwo mugambi ariko igitigiri c'abahunguka cagabanutse cane.
Twavuye ku bantu 700 kuri konvoi tugira kandi konvoi zibiri mu ndwi tuva ku bantu 1,800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana cyo turabona ko biteye amakenga. Niho rero twavuga tuti kugira abahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze.
Nka bose bahunze mu mwaka w'2015 bavuye mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. Bitekanijwe ko bazotemberezwa mu gihugu cyose kwirabira ingene umutekano wifashe ivyerekeye agateka kazi na muntu amatongo n'ayandi matongo yasizwe n'impunzi n'ibindi. Yamara abasigaye mu makambi bavuyemo ntibashima ico gikogwa. Bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama gutyo ko nibizova muri urwo rugendo batazovyemera.
Bakorera ubutegetsi ko ntitwigeze tubimenya, nta n'umwe yagishije inama, nta n'ubuziyo batorewe.
Nge dusanga dufise abarongozi ku ruhande rw'abashefu de zone, ku ruhande rw'abaserukira ikambi, abo bita bande kambi. Abo rero nabo nta mahirwe baronse yo kugenda.
bitekanjwe kandi ko izo ntumwa zizobonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire ntahe ingene babayeho. Bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye Ijwi rya Amerika ko bahangayikishijwe n'uko utwo bahungukanye twaheze, ndetse akaba atanamazu barubakigwa. Gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere.
Ikibano n'ukuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburara. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka, narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzu iza kutwica,
ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mw'ubwo buryo, nkongera nkajya mu ishyirahamwe nza ndaziganya ndose amajana atanu nkayabitsa hariya ari ikintu nkeneye nkagenda nkatora ingurane.
Izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifise amakenga kw'inyuma y'urwo rugendo ibikogwa bigamije kuzitahukana ku nguvu bishobora kwiyongera. Basaba ishami mpuzamakungu ONU ribitaho n'igihugu cya Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka akaba aribo bifatira ingingo yo gutaha atagahato.
Rero amakenga bagiye kudufata kutubwira ko n'impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka, basanze hariho umutekano hari amahoro, urumva ko ari ingorane habagiye kuduha igiti nyine batubona, baca badukubita ubuhiri dutahe dutashe.
Twebwe nk'impunzi turazi ishu twahunze, turazi ubwicanyi twahunze, turazi tutizwa twakorewe duhunga. Nta muntu rero ashobora kuja kudusirukira ngo mu Burundi hariyo amahoro.
Igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'abarundi izirenga gato 126,000 mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga 257,057. Igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'2010 ku bari barahunze mu myaka y'igumikime 1972 no muri 1993 mu ikambi ya Mutara. Bira icakurikiye mu mwaka w'2012 nuko igihugu cha Tanzania cyaciye cugara amakambi yose ayandi arasamburwa maze abari muri yo batabukanwa ku nguvu nkuko impunzi zari zarahunze icyo gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'2015 zibivuga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Bwijwi rya Amerika.
Burundi imiryango irenga 2,208 yoba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'Ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri muri commune Mutimbo z'intara ya Bujumbura yagiriza imikorere mibi umurugwi washinzwe kugira ngo wige ingene iyo miryango yokwemugwa muri ako karere. Inkuru Ijwi rya Amerika ryateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Kiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'Ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro. Kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora. Umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe.
Mwavirike tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende, rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparsele abenegihugu bajamwo n'amaparsele leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru, bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka isoko akaboneka n'amashure, hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahiro umukuru w'igihugu.
Ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro. Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi.
Hariya handi rero izana na 60 babujije kubaka kuko leta yakene nkabamo rero nakajyomere kugira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotere gwaserera mu nyuma cyane agira ko baho muzibuka babaha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu na matonga ari haruguru yari byabarabara abakunda kuhaca hajya naho leta yakene kumboza umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco gira umutwe ni nyine icubaye umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko tegezwa kuronka umutekano kwiye
iyo miryango irara ntibuca igitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho mu zibukiro mugende none ko ibyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo waba hariho uwundi muntu yoba ciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iri akaba hari yoba bibabaje cyane
Nakindi baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganyirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuja Amerika iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo jangigira ku majana ndwi iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare iyo miryango nayo nyene irarahira karengwa kwitarutiva kuri uwo mutumba iterose icanditwe gitomora neza kazoza kayo
ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda leta ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushirwaho uburyo umunyagihugu azohora aronka icangombwa c'ubutaka atabanje kujuragurika mu buyobozi ibindi kuri no nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Assumpta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda
Mu mpera z'icyumweru gishize minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye inteko ishinga amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka bimwe mu bibazo yagejejweho birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange n'ibwandikwe kuri leta ibyemezo by'ubutaka bisohoka n'ibihabwa abanyirabyo n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange minisitiri Mujawamariya Jean d'Arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo
ibindi birimo gukorwa hari gukorana n'irembo umuturage yagezisabira azisabira bitabanje kunyura ku karere harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo kwirembo
raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza 421 z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri miliyoni 2 bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'2010 bidahabwa bene byo iki kibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi
mwadusabiye ibyangombwa nk'iby'abandi banyarwanda tukabibona
inzarira turya imva nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi
turafite ubukene nta butaka dufite duhinga n'ahababeshwa hano guhinga
kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe
hari ibintu bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye
umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ate none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije ministre Mujawamariya Maherezo abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze uyu depute wa Nyirigira Glorioza
umuturage mwaganira ati gena ngiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni ati gende ebyera n'ubushobozi bwanyu ufite miliyoni sinanayibona nzabyihorera bimere gutyo ko nyine leta kwisabutwara cyangwa nipfire nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware ariko kumva n'umuturage abikuganiriza kumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe ngo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura arabyihorera ese bizarangira bite nibyo se kuko abaturage bavuga bati leta izagira ibyitwarire
iki kibazo ndetse nibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda Mujawamariya yabitanze ibisobanuro
abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi hari abo njyanama zagiye zisonera ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga case by case zibe zasonera abo baturage iyo misoro cyane cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa
nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri Mujawamariya abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye Assumpta Kabuye Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika twandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi Taxi ya Grand Lac
Kandi kwa sendi kumva kare gukorogosha yamakanyiro ye
Mekanisiyene, Combo Taxi ntirashika.
Ahubwo kare mu mada uraho neza.
Ntushobora kunyisha utanyegere yegirayo. Ayo mavuta y'imoteri ufise ku ntoki. Egirayo ntunyegere. Igitege cyane ntiwakirata.
Mbabaye rwose.
Egirayo.
Naho Combo Taxi ni iyingiyi ni nayo igiye kugenda. Nuko usanze hari akantu ndimo gutunganya muri moteri. Aho winjira rwose ube wicayemo imbere.
Ngo akantu uri kurakoramo muri moteri?
Yego.
Wewe
ngiye
umunyamuhumu ariko
mana ikibazo cyo
tutari bubone gira kwerera honyene shoferi w'itaxi nyene ari he
singose
jambo mama
jambo shofe
karibu ikala pambele tu njo kwa bia uko kahewa karibu mamangu karibu sana
ahubwo shofe
abe
bya kugendeye gute ngo ushobore kuriko umunyamuhumu akore ku modoka yawe ibi ni biki
mama Maki iteza kwa kia mzuru kazengulusha kwa lulimi yako mara saba mbele ya kusema.
Ngombiki, jesi ndavyumvi, urashuwa pinza ila babani. Jini nivaza kutabati.
Mama, unamaanisha nini ya kusema siya babatu, batu gani?
Awanya muhumbu, babandi ndiko ndabuga ni bani. Ngombiki, yuko ni mura kimazi. Huu nini mitima yao, ili idravura omega ni mziru.
Ngore na?
Yuzu yemo ubuhoma nukule henda kura hiki. Mwadoka ya ugasanga, ilachako me.
Kuma dabiyeni michini mkufuka.
Mwiki, mwibaza ngo jenda guti abanyamuhumuru je sinda batinye ndashora no kubivugira hejuru
bon okay hakuna shida tuingia simu taxi komsa tutabiongelea na tuko tunaenda si ndio ma
jewe ninjira muri taxi
ariko se shofe niba adashaka kugendura mushira makungufu
aba basitirize ngo nabamekanisye bimuhumuru bashobora gukora mu hotel je ngasubira kwinjiramo ndi bishoboka ni bishoboka
kwanza ndiko ndatumwanya ndi kuvugana na mwebwe so uje ari he
nani mvuganye ne patron wa Combo Taxi ari he ariwe dufitaniye program idiri dufitaniye yo kuntwarira ibintu abivane rusangi yabizani bugo ni byacamwe ya mwe ntuzo subira no kunyegera ahubwo muzaza murambo na mukubita isaru tuguta
ha Patron, bakliye watu washa maliza ingia. Kama mere hata enda, basi mi naenda kae ya boho hii.
Okay. Ah. Kanda wana vyo sivili kumurongo neza na hindi wena mafuta motere yume kushira mafuru tanka. Lero kwa ujo wa agenda wicheleza wa jenzi. Kanu ujira kumupakuzo kumejisha.
Ndiyo patron.
Ye grogozi.
Ndone la shufu.
Abe.
Wewe, uyumunya muhumu aguha matege kuhuti. Kanu kayumbu kayeme.
Aki madam, mina kuonia uruma sana. Na ile yako mbaya ushatia kwa watu wa muhumuru. Nini? Mbo, kia kwanza mina fure kutambulisha kupatro wangu, njo patro wangu yu.
Ngo?
Ushatia
kupuka yuko. Uyu.
Madam, nishi ime kukuminye pe.
Sawa mama, bon chance. Patro mina enda.
Yego yego.
mbega mana yanjye ibyo nakoze nibiki yo nukuri mbabarira jewe ndasabye imbabazi ndashize n'inkoro hasi
ni madana nabyumvise rwose ko turi bafeke bimuhumura nyine nta kintu nagufasha rwose sibyo mbabarira pe
mu bisanzwe sibyo nashaka kuvuga
ukabashaka kuvuga iki rero
gashaho n'ubusaze rego umuntu arateba kadedemba ntabakivuga
none se mada uracyashaka gukora n'abantu bafeke bimuhumura koko
yo mve basha hamwe byopfa kubera ibyo navuze n'ukuri nje no bangu bike kwa rudubi
ngiye ki
mugabo ngiye nizi kintu kimwe sinzopfa subiriye n'umunsi warimwe gucira imanza abantu ngo nikubera mamuko yabo binshikiye nanje bakampora mamuko yanje nazi ko byombabaze
oya nabyo ni byiza kugira isomo umuntu akuramo okay madam ngira twivuganire bya business yacu
yo n'ukuvuga ko mbabari cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Akwino nga duche tuwa tulasoza wa makuni mga nyo tukwa tuwa fiti ya mika no kanya dushimira bagizuru hara wosi ngo bitegulu kwe vizongene wa shikire kuri mikomari kumena jowe diane nina hazwe ya koze Geoffrey Mutagoma yegena nije amakuri okuru no mungoro wa kuizina gya bagenzu watu wose tubikibanu yetu friza kwa ndanyamura ni kwa mjomri mojose na huta
Americana, Iwanyu Munara.